turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika mwiriwe njuti bakunzi n'ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nininahazwe ingingo nkuru ziyagize abajeje umutekano muri komini ya Matongo iri mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi batangaza ko abantu babiri bari bamaze iminsi baronderwa bagirizwa ubugizi bwa nabi burimo ukwitwaza inkoho bishwe
hariho umugamwe abangaha mu kigwati yarazindutse mu mirima baca barahura bane nyine ngo nta nkoho bari bafise ngo baca mubaza ngo hatukize ngo nihere
uyu ni umwe manyagihugu w'Imatongo yigana uko vyagenze abategetsi ba Ethiopia bafunze abadereva bakorera ishyirahamwe mpuzamakungu ONU barenga 70 Guinea yatanguye gutanga incanco za COVID ya 19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 17. Abanyekongo bari bahungiye muri Uganda batanguye guhunguka numa ko yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase muwe hafi ya maradiyo yanyu. Amakuru agezweho ijya nino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Afrika y'Epfo aho ubutungane bw'ico gihugu bwafashe ingingo yo kurungika Manuela Chang'e yahoze ari umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Mozambique gucirirwa urubanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivyaha yagirizwa tubibaza Fidel Niyongabo
Iyo ngingo yitandukanije ni yari yafashwe n'umushikiranganje w'ubutungane muri Afrika y'Epfo yo kumurungika mu gihugu ciwe Mozambique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasabye kurungikirwa Chang'e kubera uruhara yagize mu marorerwa y'ideni ry'imiliyaridi 2 y'amadolari muri Mozambique impari zo kumenya igihugu yorungikwamwo kugira yishure ku vyaha yagirizwa zimaze igihe kitari gito ziba Chang'e afungiwe muri Afrika y'Epfo kuva mu mwaka w'2018 arahakana ivyaha yagirizwa mu kwezi k'umunani inyuma y'uko dosiye yiwe itebeshejwe umushikiranganje w'ubutungane wa Afrika y'Epfo Ronald Lamola yafashe ingingo y'ukumurungika muri Mozambique yamara iyo ngingo yaragwanijwe muri sentare no musi wa gatatu mucamanza Margaret Victor yahinduye ingingo Lamola yari yafashe yatangaje ko iciye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Afrika y'Epfo Chang'e arondegwa ku ngurane y'imiliyaridi 2 y'amadolari yashigikiwe na leta ya Mozambique yatewe ku igikumu igihe yari mu mabanga y'umushikiranganje w'ikigega hagati mu mwaka w'2005 n'umwaka w'2015 ayo mafaranga yari agenewe imigambi itandukanye irimwo uburovyi bw'amafi ya tuna gukora ubwato n'ibijanye n'umutekano wo mwibahari mara miliyoni amajana n'amajana by'amadolari yarazimanganye harimo ibiturire mu gihe inyungu ayo mafaranga yari kuzana zitigeze zija mu ngiro
Igisata cy'ubutungane ku mugabane wa Afrika kivugwamo kandi w'umucamanza muri Nigeria yegeje inyuma urubanza ku muyobozi w'abashaka kwiyonkora kuri ico gihugu urubanza rwa Nnamdi Kanu rwashize mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka uza ni nyuma yuko umushingwamanza wiwe asohotse sentare inyuma y'iminota 30 ngo urubanza rutanguye kumvirizwa n'ubu turacyari kumwe na Fidel Niyongabo
Yabikoze mu ntumbero y'ukwiyamiriza abajejwe umutekano base kurekurira abandi bashingwa manza kwinjira mu cumba cya sentare urubanza rwari ko ruberamwo irya nyuma aheruka guseruka muri sentare hari ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka Kanu avise ubwenegihugu bw'Ubwongereza yarahakanye ibyahindwi yagirijwe harimo iterabwoba guhimiriza abantu kwiyongora ku gihugu hamwe no gutangaza n'impaka amakuru y'ibinyoma urubanza rwiwe rwerekana impungenge za leta kwishavu n'umutekano muke birangwa muri Nigeria Ifeanyi Ejiofo yunganira Kanu yarafise imigambi no munsi kwa gatatu yo gutesha agaciro ivyaha uwo aburanira yagirizwa umucamanza yasabye niba Kanu yashaka urubanza ko rubandanya abamwunganira atariho bari araheza arahakana Kanu yidogeye ingingo yo kutamurekurira kubonana n'umwe mu bamwunganira aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika menyesha ko yari yaje muri Nigeria kubonana nawe Nukuraba kugena urubanza rwiwe rugenda urubanza guno munsi kwa gatatu gungururijwe ku itariki 19/20 y'ukwezi kwa mbere k'umwaka uza w'2022
Fidela Niyongabo urakenuye tuvane muri Nigeria udutware muri Ethiopia abategetsi bapfunze abadereva bakorera ishyamwe mpuzamakungu ONU barenga 70.
Umuvugizi w'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU yatangaje iyo nkuru avuga ko amakungu afite impungenge zikomeye ku makuru avuga ko abantu bo mu bwoko bw'abatigreya bariko bahagarikwa ikivunga mu gihingwano mu buraruko bwa Ethiopia iteri komera kurushiriza. Umuvugizi wa leta Regese Tulu n'umushikiranganda ajejwe imigenderanire Dina Mufti ndaco bishyuye kuri ayo makuru y'ifungwa ryabo badereva. Ku munsi wa kabiri ishyirahamwe ONU ryari yamirije ifungwa ry'abakozi baryo b'abanya Ethiopia 16 n'imiryango yabo ku mugwa mukuru Addis Abeba. Ishyirahamwe ONU ryamenyesheje ubwoko bwabo. Umuyobozi w'urwego ruje rw'agateka ka muntu rwashyizweho na leta rwatangaje ku munsi wa kabiri ko rwaronse amakuru avuga ko abatigrinya amajana n'amajana bahagaritswe ku mugwa mukuru Addis Abeba. Abageze mu zabukuru n'abavyeyi bafise abana bari mu batawe mu mvuto. Umuvugizi w'igipolisi ku mugwa mukuru Addis Abeba yatangaje ku munsi wa kabiri ko guhagarika abantu bidafatiye ku bwoko. Yavuze ko abariko batabwa mu mvuto ari abarenze ku mategeko bonyene. Umuvugizi w'umuhari TPLF Gatechu Reda yatangaje no munsi kwa gatatu ko amategeko yo mu bihe bidasanzwe yashizweho na leta ari uburyo bwo guhagarika abanyategrinyi kivunga. Amenyesha ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko barahagarikwa kubera ubwoko bwabo.
Ijuki Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nane cyo kumasonga nkitangura Guinea yatanguye gutanga incanco za COVID ya 19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 17. Fidel Niyongabo aracabandanya.
Igihugu cya Guinea cyaronse incanco za Pfizer na Moderna mu mpera z'ukwezi kw'icumi no mu ntango z'ukwezi kw'icumi na rimwe nk'uko bitangazwa n'urwego rw'igihugu rurejwa amagara y'abantu. Yamara ntikimenyesha incanco zatanzwe uko zingana n'iyo zaje zituruka. Icyo gihugu cyari cyaronse imbere ya incanco ibihumbi 194 n'amajana 4 za AstraZeneca biciye mu mugambi wa COVAX zunganiwe n'izaguzwe hamwe n'izatanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Gine imaze gukoresha n'imiburiburi incanco imiliyoni 2 ibihumbi 276,000 474 gushika ubu mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu bayo ikiza cya COVID-19. Imaze gukingira ibigera ku bice 9% by'abanyagihugu hisunzwe ibiharuro bitangwa na leta. Leta ishikiriza ko igitigiri cy'abantu bamaze guhitanwa na COVID-19 gushika ubu ari 387 mu gihe abamaze kuyandura ari 379. Ibihugu bitari bike byo muri Afrika byisunze umugambi wa COVAX kugira bironke incanco bikaba byacandaze igitegeri gitoyi cy'abanyagihugu bavyo.
Integuro y'urwandiko ruzogira ingingo izosozera inama ya 26 ya ONU kwihindagurika ry'ibihe iriko ibera muri Ecosse yabonetse. Uru rwandiko ahanini rusaba ibihugu kwihutisha gushira mu ngiro imigambi yo kugabanya imyuka mibi igeraniye ibidukikije bitarenze mu 2022. Fidel Niyongabo aracabandanye.
Ni nyuma yuko ivyatohojwe vyerekanye ko umugambi amakungu yishinze wo kugabanya ubushuhe gushika ku rugero rwa degree 1 n'igice Celsius uri kure nk'ukwezi. Nyuma y'iminsi 10 ibiganiro hagati y'abaserukiye ibihugu bigera ku 200 mu gisagara cya Glasgow ku kugena amakungu yoshira mu bikorwa imigambi yumvikanywe ko mu masezerano y'i Paris. Integuro y'urwandiko rwategekanijwe isaba ibihugu kwihutisha ivyerekeye kugabanya imyuka n'ibigeramire bidukikije mu mwaka uza. Integuro y'urwo rwandiko izohinduka mu gihe abaserukira ibihugu bitandukanye byo ku isi bariko batera basozera ikoraniro kwihindagurika ry'ibihe imenyesha ko gutuma ubushuhe butarenga degree 1 n'igice Celsius bisaba ingingo zigaragara kandi z'ukuri ku mpande zose. Muri iyo ntegura abategetsi bamenyesha ko kugabanya bikomeye imyuka mibi igeramira ibidukikije rikenewe cyane kugira bituma amakungu yirinda ingaruka mbi zikomeye ziyongerekana ry'ubushuhe ku isi. Ibihugu bitabike byo ku isi biza byarageramiwe bikomeye n'imyuzu ikomeye uruzuba n'ibihuhusi. Ubwongereza bwakiye ikoraniro mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe ririko ribera mu gisagara cya Glasgow bwari bwabuze ko ari akaryo ko gufata ingingo zizotuma ubushuhe ku isi butarenga degree 1 n'igice Celsius inyuma y'uko iyo nama yigijweyo mu kiringo cy'umwaka iguye ku kiza cya COVID-19.
Jugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda rakoze Fidel Niyongabo kuri ano makuru yose yaduteguye akabahejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakozi b'ijugi Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram ya YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuyavugwa ku Burundi abajeje intwaro n'umutekano muri commune Matongo y'intara ya Kayanza ari mu buraruko bw'u Burundi bemeza ko abantu babiri bitwaje inkoho baraye bishwe abajeje intwaro muri iyo ntara bavuga ko abishwe bari mu murwi w'abagizi ba nabi bari bamaze iminsi baronderwa inkuru tubazimenyesha makuru juri y'Amerika na Nairobi muri Kenya Elo Jurika neza
Abishwe n'abantu b'izina gabo gusa ku mafoto yatemberejwe ku mbuga nkoranyambaga byabonekaga ko bakiri bato musitanteri wa komine Matongo yemeje ko ari abantu babiri bishwe n'inzego zijejwe umutekano ubundi arakomereka ari sansabyumva ariko yatubwiye ko ata amajwi canke ibindi bibazo bari butwishure ko bavuga ko ari umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano ari bugira byinshi atangaza kenkurikiye nawe nyene kwabaye nkuko yashinze gucisha make Mutumwa bugufi yarungiye amenyesha makuru bwanditse muri rimwe rw'Igifaransa yagize ati hasambu akarwishye iterabwoba muri aka gatondo Matongo mu ntara ya Kayanza biheze yabiri baricwa umwe arakomereka cyane uwundi nawe yongera arafatwa umwe mu bajejwe intwaro n'umupolisi bakomerekejwe na grenade yatewe n'ako karwi igihe habwo ukozanya ko Uramatari wa Kayanza Colonel Hamikisha hayo azwi kandi yafatwa nk'umwe mu bategetsi batimana makuru nawe nyene nta kintu kinini yashikirije muri make yabwiye bagenzi bacu bakorera mu buraruko bw'igihugu ko abishwe bariko bagomba guhungabanya umutekano kandi bari basanzwe baronderwa kuva ku munsi w'Imana uheze yongeye ko bazananye ku ruhande rw'ishamba kimeza rya Kibira igice kitari gito cy'intara ya Kayanza cegamiye harimo na Matongo Colonel Cishayo yahamagariye abanyagihugu kugumiza umutima mu nda ariko bakarikanura bakabya ka komite zijejwe umutekano mu gihe cyose bagize icyo bikeka umunyagihugu atashimye ku mwidondoro w'umenyekana yavuze uko byagenze n'ubaho mu gace yabo bantu biciwemo kazwi nko mu kigwati
hariho umugabo umwe aba ngaha mu kigwati yarazindutse mu mirima baca barahura abo bane nyine ngo nta nko bari bafite ngo baca mu bazango hatukize ngo ni hehe baca kuma bamanuka baza mu kigwati ko bagomba bashike nyine nawe mugabo uko nyine acarabwira bari mu kigwati ki baba turababonye ngaba ayi chef de zone cyarabyuka itanu mu polisi bari kuri uko nyine bashya mu koko hejuru babiri undi umwe nawe yarafite grenade caza kuyikura mu kuguru aca arayibateye na serikali bari kuri position nyine ngaha bari bamaze gushika yepfo baca bararasa bo batatu bose babarashe mugabo babiri bace bapfa
yongera ko kuwafashwe yari yemereye kwerekana inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro aho banyegeje inkoho ariko batatse barabura
umwe rero muri abo niwe atarashe bace bafatisha intoki hanyuma niwe ariko arabatsendagiza ngo agiye kubereka iyo banyegeje inkoho n'ibiki mugabo ntazobazanye gusa batsanye amakoti ngo aho baraye niyo bace bazanye amakoti bari bafise
uruhande rw'ishamba kimeza rya Kibira buramatari bakayanza yavuze ko abo bishwe n'abagenzi babo bari bazananye rwegereye komine Bukeye iri mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi Komite ya gatanu ya gatandatu umuntu wiheze abantu bitwaje ibirwanisho baturutse muri ico kibira nyene batanye mu mitwe n'abasirikare b'igihugu babiri barishwe hafatwa inkoho zari nke amazasu n'ibindi bikoresho birimo ibitanga umuyaga nkuba uturutse ku mishwara y'izuba nkuko twabyemerewe n'umukuru wa zone Rwansinda ahabereye uko gutana mu mitwe Venanzo Kira anavuga ko atazumurwa bategamiye mu ntango z'ukwezi kw'icumi guheze muri ako gace nyene ka Kibira ahitwa Busangana muri komine Bukeye haguye umusirikare w'ipete rya Colonel n'umwe mu bamucungerera ubuzima mu gihe bahura n'akarwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bariko barakizura umupfakazi yikekwa gukorana nako yarahagaritswe kugeza ubu nta murwi yitiriye ibitero ariko ishyamba rya Kibira ririmo imirwi myinshi y'abantu bitwaje ibirwanisho yama yakoze ibitero mu mihana yihegereye cyane cyane mu ntara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bw'uburengero hamwe na Kayanza na Muramvya muri iyo harimo y'abanyarwanda nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro hamwe n'inzego z'umutekano mbere bamwe mu baheruka gufatirwa muri iryo shamba igisirikare cy'u Burundi cyashikirije cy'u Rwanda kwa 19 ukwezi guheze bikaba byavuzwe ko abarwanyi b'umuhari FLN umwe mu irwanya leta y'u Rwanda mu Burundi mushizamanza akizigenza wa Repubulika mu mizi heze yagirije bamwe mu banyepolitike n'abo mashyirahamwe yigenga ko bari nyuma y'ibitero byagiye byibonekeza hirya no hino mu gihugu abigereranya n'iterabwoba Sylvestre Nyandwi yemeje ko ubutungane bwamaze kubasohorera imitahe mpuzamakungu eroje wurika neza ijwi rya Amerika
Eloge wili kaneza urakenuye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi abakorera mu gisata kijeje gutahukana impunzi muri ico gihugu bazindukiye mu kambi za Rusenda na Murongwe ziri mu burasirazuba bwa Kongo gusaba abarundi bazirimo gutahuka Vidaste Ngabo yabidukurikiraniye
abakozi bane ba ministeri y'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ndetse n'iterambere rusange mu Burundi kuvejo bari mu ruzinduko mu nkambi ya Rusenda na Murongwe n'uruzinduko ruri mu rwego gukangurira impunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi gutahuka mu gihugu cy'amavuko kuko kirimo amahoro zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Rusenda zari zimaze iminsi zifuza gutahukanwa zirashima leta Burundi yaje kuzikangurira guhunguka
Kuri icambere twamaze tukavuga turashimira Imana kandi tugashimira na leta yacu Burundi kubona yaturungikiye indongozi ziza kutura kuko radio uko twahora hari habahora bahunguka ubushake bwabo abandi bagatinya bakavuga ati Jesse no hunguka narabona inzego zivuye mu Burundi ziza kutubwira ngo dutahe none uko badushikiye kuza kutubwira ko dutahe iwacu kwa amahoro tugomba tutangure kwiyandikisha dutahe kuko na muntu akwiriye kuguma mu buhungiro kuko abantu bose umuntu wese afisi yaza aturuka umwe wese afisi wabo ko nyine nawo uguma mu gihugu atavukiyemo
kubw'Imana Claude numwe muri izi mpunzi muri inkambi zivuga yuko nubwo bazikangurira gutahukanwa igihe kitaragera kuko batahukanwa bitewe n'uko umutekano ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bikigaragara mu gihugu cy'u Burundi
twebwe twakiriye ubu butumwa twabonye uko umenga kwari kudukina ku mubyimba nyuma yo kuba twakira amakuru aturutse mu Burundi inkuru zivuga ko hirya no hino mu gihugu hagitogwa ibiziga kandi bagiye gukurikirana bagasangana ibiziga by'abantu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubw'ibyo rero twebwe nk'impunzi tubona ko hatari bwagere ko n'abanyepolitiki basandu batavuga rumwe nabo bakiri hanze ntibarigira bagira ibiganiro kugira ngo basubire mu gihugu
usibye iki kibazo cy'umutekano muke utuma bamwe muri aba barundi batifuza gutahuka hari n'abandi bavuga yuko bafite ikibazo cyabo bahitira baramutse batahutse
ego turi mu gihugu tutavukiyemo ariko nawe turi mu gihugu tutavukiyemo ntabwo dupanze turi mu kazi na gani gatoye na gahema gatoye mugabo ntitupanze na muntu twiruka ku kwezi kwa heze ngo riha ese mu gihugu cy'u Burundi twashikayo tuzoshikira he tuzobahe bazo ndo amaparisera tubemo ego twumvise ko bavuga ngo badutanga ibisakazo ndega tuzogenda gusakara mu ishamba ndego tuzogenda gusakara mu ibarabara mu bintu byatumye tutiyumviramo icyo cyimviro batuzaniye nibyo birimo
bimenye imana ne story ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi yamaze impungenge abo barundi bamaze imyaka igera kuri 6 mu buhungiro mbatinya guhunguka
turazi cyatumye muhunga kubwacu turabona ko ataka igiharo ababyemera cyo kimwe nange ni bana muri mwebwe hano twebwe tuhaba twebwe tubayemo twagomba tubatangari uwahunze intambara nta ntambara igihari mu Burundi uwahunze ibyo guhiga na bya moko nta byo guhiga na bya moko yarimo uwahunze abatora uko turabizi muri kahise ku Burundi amatora yimirije hamye habaguru uwahunze ibyo amatora yarahije
nubwo biruko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu rusenda Jimmy bishemeye hari icyo asabiza intumwa za leta y'u Burundi zaje kubakangurira guhunguka
turifuza cyane n'ababyoshoboka twemerere muri twebwe agire bakeya na batatu batanu bangahe bazohashike hariya hakurya mu Burundi hanyuma nabo batuzanire iyo nkuru mwatuzaniye batumenyeshe bati nibyo kuri twagenduye mu Burundi twasanze ari kawa
uyu munsi aba bakozi ba leta y'u Burundi biriwe mu nkambi ya Murongwe gukangurira impunzi nazo zaho gutahuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habariwe impunzi z'abarundi zigera ku 44 Vedase Gabo kugaragira ijwi rya Amerika mu rusenda mu tarehe kivuye epfo
ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi deba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika address ni VOA radio yacu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije mu kanya gaheze mu nama arimwo mu vy'ubudandaji i Dubai yahamagariye abanyamitayi kuyishora imitayi yabo mu Burundi mu bo vyari bitegekanijwe ko bamuherekeza i Dubai harimwo abatimbo mu ntara ya Gitega ahitwa Gishora aba bavuzi b'ingoma basirijwe ku munota wa nyuma bemeza ko barenganijwe bakamusaba kurenganurwa na rijya ariwe yari abatumiye Umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana yaduteguriye inkuru irambuye
Abatimbo 12 bo mu Gishora ku isoko ry'ingoma z'u Burundi kuri no wa mbere ntibabaye bagerekeza umukuru w'igihugu nk'uko byari bitekanijwe abo batimbo baravuye mu giheta iyo basanzwe baba baje mu gisagara cha Bujumbura kurondera impapuro z'inzira byose bamaze kubikwiza ni umwe mu bategetse b'umushikiranganje n'umuco kama yababwira ko batakijanye n'umukuru w'igihugu urongoye abatimbo mu gishora amenyesha ko baguye mu gahundwe kandi ko atari ubwa mbere barenganywa
kebyo tumaze kuvyumvuko twumva biratuvunye inkokora tuca duharura amahera twari tumaze gusohora twari tumaze gushika ku miliyoni 4,900,000 nukuvuga nubuga yuko ari hazari nk'imiliyoni 5 zaburamwe amahera makeye kuri twese twari 12 kuko twaharura deplacement twagize kuva igitega igitoro ubu kiragoye naho turara nivyo dufungura abatimbo bo mu gishora bamaze kubitugira ituro nyinshi tumanuka ngo tuje kurondera amapasiporo ukacuzanga abandi babashize ahantu baruri indege baragiye
warongoye abo batimbo bo mu gishora amenyesha ko kuva mwaka 2013 hagiye haratunganywa amahiganwa y'abavuzi b'ingoma bakaba kuva icyo gihe babaye aba mbere kiretse rimwe gusa umushikiranganje w'inkino n'imico kama yari yabamenyesheje ko ababa abambere abakabiri n'abagatatu ari bazohora batogwamwo abaserukira igihugu worera serukira abandi abona ko barenganijwe mu gusubirizwa n'umugwi wo mu gisata cy'ingenzi mu bushikiranganje bw'ubudandaji kandi utigeze uza imbere na rimwe mu mahiganwa
ingoma zaratewe iteka muri UNESCO mu mwaka w'ibihumbi 2014 n'itunga ry'abarundi mbere n'itunga ku isi yose tukasha tubona tuti aho ingoma zatanguriye mu kirimiro nko hiyo mu gishora na hehe kwese kwe tudashikirwa na makosa twakoze kuba twakoze iki jebo rero gushika uyu munsi ibyo bintu birantangaza nkiyumvira icyo kintu gituma twebwe bama batwibagira cyangwa nkiyumvira ikintu twe kizotuma batwibuka nk'abandi nkumva kiri ko kiransize kuko abo dushyigikiye uyu munsi nibo bariko baratuvuna inkokora
Jeremy Hatangimana umunyakaranga nawe nyene yigeze kuvuza ingoma mu buto bwiwe amenyesha ko kenshi ka mwana wa mama ariko gakoreshwa mu kugurungika abatimbo mu mahanga amenyesha ko inkurikizi zishobora kuba mbi muri icyo gisata
bituma n'iyindi migwi yari ifise ishaka ndyo kuvuza ingoma badebuka bavuga bati mbiga tuzivuza bigende bite imigwi y'ingoma kenshi harabavuza bavuga bati habonetse akaryo nkako ko gusohoka ukava mu Burundi ukaja kuvuza hanze ukaja mu masabuko yatandukanye nakaryo keza umuntu abarose ukushobora kwerekana ubuhinga bwiwe iyo rero bitabaye birababaza iyo bitabaye biracinkokora biratuma umuntu nabwo n'ugwaruka aruvuga ati mbiga tuzivugira iziki ko zifise bana
twarondeye umushikiranganje w'inkino n'imico kama ngo aduhe umuco kuri ivyo vyashikiye abo batimbo bo mu giheta atumenyesha ko byateguwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje mu gisata cy'ingenzi tubajije muri ubwo bushikiranganje batwishyuye ko ufise inyisho kuri icyo kibazo yajyanye n'umukuru w'igihugu muri urwo rugendo ari mu Dubai ariko rero abo batimbo bo mu giheta komini ivuka mu mukuru w'igihugu akaba ari nawe yari yabitumiye ko nk'uko bavyemeza ntibarota bahe amafaranga bakoresheje bamenyesha ko barindiriye ko umukuru w'igihugu aganuka kugira bamwiganire ibyabashikiye Ezira Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyanya bijwi rya Amerika muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugaruke gato kuyavugwa mu gisata c'impunzi Muri Uganda ishami rya ONU ryitayimunze ku isi HCR ritangaza ko abanyekongo bari bahungiye muri ico gihugu kwera ibitero vyagabwe mu duce babamwo twa Cyanzu na Runyoni muri Republika Demokarasiya ya Kongo bamaze gutahuka. Itangazo ryasohowe na HCR yo muri Uganda rivuga ko abagera ku 11 bari bahungiye muri Uganda bavuye muri ibi bice, ariko hafi ya bose bakaba bamaze gusubirayo. Ignatius Bahizi arabandanye no nkuru.
Amakuru dukesha umuryango wita ku mpunzi HCR avuga ko benshi mu bari baraye bahunze bamaze gusubira mu gihugu cyabo. Ukurikije itangazo ryasohowe n'uwo muryango, abantu 11 nibo baraye bahungiye muri Uganda. Umubare w'umuryango uvuga ko wari munini cyane, igihugu cyari kidaherutse kwakira icyarimwe. Umuvugizi wa HCR muri Uganda, Roko Nuri, yatangarijwe ibya Amerika ko muri abo 11 abenshi bamaze gutahuka.
For the latest is that there are about 1,000 people now at Bunagana.
Ati, amakuru mashya n'uko hasigaye abantu bagera ku 1,000 bari i Bunagana, abandi 300 akaba barahitwa mu kibaya. Ibi bivuze ko umubare munini w'abari bahunze umaze gusubira muri Congo. Twamenyeshejwe ko iri tahuka ryatewe n'inama hagati y'abayobozi ba Uganda na Congo, baje kumenyesha abahungaga ko umutekano wagarutse mu bice byabo ko babisubiramo. Ariko tuzi neza ko umutekano wa ku gace ka Congo utakwizerwa 100%. Ubwo twe nka HCR ntabwo dusinziriye, tuzi ko igihe icyo ari cyo cyose ibintu bishobora guhinduka.
The four units are, you know, remain on high alert should the situation flare up again.
Uko nuko byari bimeze ku munsi wa mbere mu mujyi wa Bunagana, aho ibyo bihumbi byari byahungiye.
Uyu mubare niho nawe ubona w'abantu benshi nka gutya, abandi bari kunyura iriya hirya mu rwabara, abandi bari kunyura mu kibaya, abandi bari kunyura Busanza. Dushaka ngo tubashyire ahantu hamwe, ariko niba uri umusirikare uramenya urabutazanye imbunda mu gihugu cyacu. Imbunda uyisubize iriya yo wayivanye wongere kubona kugaruka. Ndabamagiriye hatagira uwo dufunga.
Yari Ebel Bizimana, umuyobozi mukuru w'akarere ka Gisoro, ubwo yaganiraga na zimwe muri izo mpunzi. Nyamara ariko amakuru dukesha amasoko y'Ijwi rya Amerika ari ku mupaka w'i Bunagana, abantu benshi biriwe bambuka basubira iwabo muri Congo, ku buryo ari bake cyane basigaye muri uwo mujyi, n'abandi bake bari bamaze kugera inyakabande aho impunzi zisanze zakirirwa. Navuganye na zimwe mu mpunzi ziri aho i Bunagana zimbwira ko nazo ziteganya gusubira muri Congo.
Umutekano ntabwo wari wagaruka neza, bamwe bari gutaha n'abandi bakaza.
None wowe wafashe uwuhe mwanzuro, nawe uri gutaha aho cyangwa uri kuma Uganda?
Oya, ngenda cyari hano kuko ntawe nari nabona ko ari byiza. Nta rusaku twumvishije, nuko tuzi yuko ahanini cyane habaga ingaruka. Amasasi gagambye menshi ejo, umunsi ntayagambye. Tugura yuko ejo twataha tubonye nta kindi kibazo kibaye. Tubaye bukeye neza, ntitubone ko hari izindi mvururu twataha.
Nange ndiza ngo ndahe ejo. Ngo ni kumva ngo babasubije inyuma, ariko ntabwo tubizi neza niba bimeze bite.
None se ubwo nusubirayo uraba wize umutekano wawe?
Ni ukupfa kugenda gusa tukareba byongeye twanagaruka. None se twakora iki? Ko mfite ibintu natawe mu nzu byinshi. Bagenzi banjye bamwe batashye, harimo n'abarayeyo bavuze ngo nta kibazo babasubije inyuma. Ariko none ntitubizi niba bari bugaruke cyangwa niba batari bugaruke, ntabwo tubizi. Iri joro ndarara aha ngaha, ariko ejo ndagenda ryo kureba ibyanjye byasigaye mu rugo. Natinye kandi uru ndi ikimuga, ntabwo nshoboye kugenda. Nari nananiwe ejo kubera kutwikaga intambara. Kuva igitondo nta mirwano yabaye, naherukeje ku manywa nko mu masaa 10.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaragitangaje ko umutwe w'abarwanyi wa M23 ariwo wagabye ibyo bitero mu karere ka Rutshuru ahitwa Cyanzu na Runyoni, ariko uwo mutwe wabihakanye. Mu itangazo wasohoye uno munsi, perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yateye utwatsi ayo makuru, avuga yuko aribo bateye muri ibyo bice. Bisimwa yavuze ko M23 bagiranye ibiganiro na leta ya Congo, kandi akaba yitegereje ko amasezerano yavuye muri ibyo biganiro yashyirwa mu bikorwa. Yibutse ko umutwe w'inyeshyamba za M23 watangiye intambara muri Kivu ya ruguru ya Congo mu wa 2012, ariko uza kuja mu biganiro by'amahoro na leta ya Joseph Kabila bisoza impande zombi zigeze ku masezerano yasinyiwe i Nairobi mu wa 2014. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Akabinunga duce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize bara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri micro mari 10 na Judiana ni nahazwe hamakuru no munsi yegeranije na Facile Gebehu twese ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye twifuriza kubandanya muri ranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha.